Iyi ni radio ijwi ry'Amerika. Radishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe nanje Oriane Tangishaka ikaze mwese Mu Rwanda abaganga baremeza ko itegeko rigenga ukubagwa canke guhanahana ibihimba by'umubiri ku bagwayi babikenera rizorokora ubuzima bw'abatari bake.
Umuntu mbere yuko avana mu rugingo rwe yitabye Imana nuko aba yarasize abivuze kandi akanabyandika mu nyandiko. Iyo nyandiko iba ihari kandi yarabisinyiye imbere ya noteri kandi n'abatemwe babiri babihamya.
Uyo ni muganga Afrika Gasana ayobora ihuriro ry'abaganga mu Rwanda. Igitigiri cy'abafasoni bibungenze bafungura nabi cyariyongereye mu bihugu 12 bihanzwe n'ikibazo cifungurwa. Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kuri uno munsi wa kabiri basubiriye kwigarurira inkambi y'igisirikare iri mu ntara ya Jubaland mu bumanuko bwa Somalia bari batakaje mu gitero c'inteko za leta mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya turabahaye ikaze. Igitigiri cy'abafasoni bibungenze bafungura nabi cyariyongereye mu bihugu 12 bihanzwe n'ikibazo cifungurwa ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Icyo gitigiri cyariyongereye inshuro 25% muri imyaka ibiri heze mu bihugu bigaramiwe n'ibiciro by'ifungurwa biguma biduga bivuye hanini ku ngwano yo mu gihugu cya Ukraine. Inkuru yatangajwe uyu munsi kwa kabiri n'ishyirahamwe gitaho ibibondo UNICEF umunsi umwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi. Gufungura nabi bishobora gutuma abafasoni bibungenze hamwe na bose bagira amagara make kuko umubiri wabo utaba ugishoboye kurwanya indwara bakanagira ingorane mu kiringo bibungenze hamwe no mu kwibaruka. Ibihugu bimwe bimwe byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara byarabayemo ibitigiri biri hejuru y'impfu z'ibibondo zitewe n'ingorane zitandukanye. Abana imyoro 51 ku isi bose bafise imyaka iri munsi y'ibiri usanga ari bagufi bakaba ibikuri ugereranije n'ukuntu bari kuba bareha kuri iyo myaka bivuye hanini ku kurya nabi. Abandi bana bangana n'igice cy'icyo gitigiri baba bagufi igihe bakiri mu nda y'abavyeyi babo canke bakaba bagufi mu mezi ya mbere y'amavuko nk'uko ivyigwa vyabitohoje vyerekana.
Akoze Frederic Ngundikije kuri iyo nkuru. Handi naho abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kuri uno munsi wa kabiri basubiriye kwigarurira inkambi y'igisirikare iri mu ntara ya Jubaland mu bumanuko bwa Somalia bari baratakaje mu gitero c'inteko za leta mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umugwi Al-Shabab wakoze igitero ku ikambi y'igisirikare irahitwa Janai Abdal hafi birometero 60 mu burengero bw'igisagara kirimo ikivuko cha Kismayo. Umusirikare w'indwazangabo Abdullahi Hussein yabitangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters yamenyesheje ko mugwi Al-Shabab waciye uburyo bwo guhanahana amakuru muri ico gice kandi ko leta yarungitse abandi basirikare. Abasirikare ba leta n'abagwanyi baserukira imiryango bakorana nabo baragwanije bikomeye mugwi Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaeda mu mwaka uheze. Yamara uwo mugwi wagumye werekana ubushobozi bwawo bwo kwivuna ibitero bikomeye ku ruhande rwawo. Ntangwano yabaye mu ndwi irangiye ibyo zatumye haba urukurukuru muri Somalia ko ibitero by'inteko za leta byahagaze. Yamara leta yatangaje ko yahagaritse ibyo bitero mu kiringo gitoyi imbere y'uko itangura inshuro ikurikira ibikorwa bya gisirikare.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijyano hino ku isi barakoze bagenzi bacu Frederic Ngundikije na Fidel Niyongabo bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro byacu kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio yacu. Mukanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Sentare ya Ntahangwa mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu abagore batatu n'abagabo babiri baserukira amashyirahamwe haranira gateka kazi na muntu mu byo bakwirukirana ko harimo guterera ibikorwa by'iterabwoba kugarariza inzego hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi risaba ubutungane bw'u Burundi kubarekura ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elojwiri Kaneza
Abacamanga wa Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru butunzi bumvirije abaranira agateka kazi na muntu mu Burundi mu ndwi heze iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushikiranganji yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ko ibyaha by'ugaragaza inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye n'ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi ryarumvise ayo makuru Karina Tersakian umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika kwihagarikwa ryabo ryahunyanze amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa
L'initiative pour les droits humains au Burundi est
mu mugambi uharanira gateka kazi na muntu mu Burundi turaraje ushinga ifatwa gizo mpirimbanyizi 5 n'ibyagirije bitagira urufatiro babegeteko dusaba ko borekurwa vuba bwango abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganji w'intwaro yo hagati bavuze ko bo babateye iterabwoba mbega isano hagati yabo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza ego no guhungabanya ubutunzi bwacu n'ukuri ivyo byagirije ntibigira ifatiro bivugwa ko abategetsi babajiza kuronka imfashanyo mva makungu mugabe ivyo nta mategeko abibuza kandi si cyagihanwa n'ubutungane
kuba tatsaki anakorera ku bibazo ndagateka kazi na muntu mu Burundi no mu karere k'ibyaga binini za Afrika mu myaka 2025 heze ifungwa rya abapasoni batatu n'abagabo babiri baranira gateka kazi na muntu yerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese acinze cyumviro gitandukanye n'ivyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ibyabaye byerekana inyishu leta y'u Burundi ifite amashyirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahunyanzwe amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa ry'izindi mpirimbanyi mu kiringo cy'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashyizweho rwisubiriza. Hafatwa uharanira agateka kazi na muntu cyangwa umumenyeshamakuru. Hakabugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa nyuma y'umwaka canke ibiri hanyuma hagafatwa indi gutyo gutyo nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe ubutumwa buratomoye leta ntihanganyira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashyirahamwe ku banyagihugu b'Abarundi
inyuma y'iminsi ibiri abahanira hagati y'akazi na muntu bafashwe kwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta itize mezo Martin Iteret
bakorana n'ishyirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashyirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finance ma terrorism
ariko muri IDHB basanga ingendo ari gihushane gy'ibyo president Ndayishimiye adasiba gusezerana
ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
amahagarikwa ateye kubiri n'ibindi byose perezida yasezeranye yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza societe civile bitezuru bw'u Burundi perezida Ndayishimiye na leta yiwe muri rusange
abamudogera mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabazi yagarutse ko mu ndwi heze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka
tujeje kunegura hari n'abatacyumviriza amadiskuru yanjye ngo tuvuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugaragiye adabwire na Yezu yarapfuze gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazoyikurikirana akazi ke
umunyamateka wa Armel Niyongere yasanzwe yari mu bahanganye hagati y'akazi na muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahunyanzwe amategeko uko niko yabisigurije ijwi rya Amerika kuri telefone
ivyo rero bikaba biri mu rwarukurikirane guhohotera abantu hagati ya kazi na muntu hamwe n'abamenyesha makuru ivyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihari karimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishura no kwizana bazoba ivya demokrasi uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko byo gatya kazi na muntu byo kwishura no kwizana byose atabiriho
icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 12 nk'uko ingingo ya 641 itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
kuri radio y'ijwi ry'Amerika arabandanya abaganga baremeza ko itegeko riherutse gutorwa mu nama nshingamateka ukuntu abagwayi bakenera kubagwa no guhanahana ibihimba by'umubiri rizorokora ubuzima bw'abatari bake bahora bananirwa kuja hanze kwivuza kubera bizimvye n'inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Assumpta Kabuyi I Kigali mu Rwanda
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko rigena imikoreshereze y'umubiri w'umuntu n'uturemangingo itegeko risobanura neza ko wemeye gutanga ingingo ze mbere y'uko yitaba imana azajya abisinyira imbere ya noteri ndetse akagira n'abahamya babiri babyemeza itegeko kandi rivuga ko uwakoresheje umubiri w'umuntu witabye imana atarasize abyemeye umuryango we ufite uburenganzira bwo gukurikirana mu nkiko abihaye ubwo bubasha abaganga basobanura ko umubiri watanzwe na nyirawo mbere yo kwapfa uzajya wifashishwa mu kwigishirizwaho muganga Afrika Gasana wo mu bitaro bikuru bya gisirikare Kanombe ahagarariye urugaga rw'abaganga mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko itegeko rizatuma hari ubuzima bw'abatari bake burokoka
mbere abarwayi bakeneye ingingo naka bajyaga hanze mu mahanga kugira ngo bashobore kubona ubuvuzi kandi bigatwara akarebo k'amafaranga ubwo iyi gahunda igiye gutangira mu gihugu abarwayi bamwe na bamwe bashobora kuzabona ubuvuzi bufasha hano mu gihugu ubuzima buzarokoka cyane cyane ko usanga abantu bakeneye ingingo z'abandi zarokora ubuzima bw'abantu benshi kandi bizagirira akamaro sosiyete nyarwanda ndetse na bwa buvuzi bumwe na bumwe bajya gushaka hanze bakabubonera mu gihugu
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nyuma y'iri tegeko hazakurikiraho ubukangurambaga bwo kwigisha abanyarwanda gutanga bimwe mu bice by'ingingo ku bushake kandi ku buntu mu gihe ari bazima cyangwa bagatanga uburenganzira ko nibamara gupfa ingingo zabo zishobora gukurwaho zigahabwa abarwayi bazaba bazikeneye Bwana Twizeyimana Frodouane umuturage wo mu murenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yemeza ko nubwo atarasobanukirwa uko gutanga ingingo bikorwa ariko yarutanga mu gihe yapfuye rukazafasha abasigaye
ejo ko mbyumva rwose ndamutse mfuye mfite urugingo ruzima na rufasha urukeneye nk'umurenge wa Kozo hari umuvandimwe nzi byagenze gutyo yari arwaye impyiko arangije arapfa arinda apfa nta wumuhaye urwo rugingo ni ukuri byafasha benshi ubukangurambaga no kubigisha
abaganga bavuga ko ingingo zikenewe gusimbuzwa mu gihe zarwaye harimo impyiko umwijima urwagashya ndetse n'ibice bigize ijisho minisitiri w'ubuzima mu rwanda Dr. Sabin Nsanzimana yemeza ko usibye kugabanya amafaranga igihugu cyatangaga ko bajyaga kwivuriza hanze iyi gahunda izafasha no kwigisha abaganga
ku rwego rw'ubuzima biradufasha ariko biranafungura byuzuza mu rwego rw'ubushakashatsi bwakorwaga ku muntu hari benshi banazikeneraga batanagiraga n'ubwo bushobozi bwo kujyana no hanze ari nacyo gikuru kuko n'ubushobozi bwo kuvura ushobora kubera hano mu gihugu cyacu uragera kuri benshi hanze hageraga bake barwa ariko amafaranga yabagendagaho yabaga ari menshi cyane ntago byajyaga munsi y'amadolari nibura 10,000 kuri bamwe bikagera no muri za 50 ku muntu umwe bitewe n'urugingo cyangwa ubuvuzi agiye guhabwa rero bigiye gukorerwa aha biroroshya ikiguzi ariko no mu kwigisha abavura ubwo ubizi abakorana n'undi ubyiga umunyeshuri uzanabikomeza ejo
muganga Afrika Gasana avuga ko kugira ngo umuntu akurwemo urugingo bisaba ko aba yarabyemeye mu gihe ariho ndetse akabishyira mu nyandiko
uburyo ki rero bikorwa nuko umuntu mbere y'uko avana mu rugingo rwe je yitabye imana nuko aba yarasize abivuze munye kandi akanabyandika mu nyandiko iyo nyandiko iba ihari kandi yarabisinyiye imbere ya noteri kare n'abatemwe babiri babihamya hazabaho gahunda yo kwigisha no kumenyekanisha iki gikorwa mu baturage.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iyi gahunda yo gutanga ingingo yari yaratindijwe n'uko itegeko ritari ririho, ivuga ko mu bitaro byitiriwe umwami Faisal hamaze gutegurwa ibyangombwa byose bizifashishwa mu gusimbura ingingo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru. Tubibutse ko muriko mubandanya kumviza Ijwi ry'Amerika isaniraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarundi b'imyaka itandukanye, ibitsina n'ubwoko bitandukanye baragurishije amatungo yabo kugira bagerageze gushika ku mugabane wa Buraya biciye mu gihugu cya Serbia. Hari nyuma yuko icyo gihugu kirekuriye Abarundi kwinjira ku butaka bwacu batabanje gusaba impapuro z'ingendo bita visa mu mwaka wa 2018, yamara ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022. Igihugu cya Serbia bacamwo cyafashe ingingo yo gukuraho ubwo burenganzira, bikaba byatumye abari bamaze kugura amatike yo guca muri icyo gihugu baba batagishoboye kuhashika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Alain Majeste Barenga, umumenyeshamakuru w'Umurundi, yakoze itohoza kuri urwo rugendo rutoroshe rw'Abarundi bagerageza gushika ku mugabane wa Buraya. Yatanguye avuga icyatumye akora iryo tohoza.
Icyatumye ngira itohoza ni uko bwa mbere na mbere kuva mu 2018 habaye amasezerano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Serbia. Ndiko ndabibutsa ukuntu byagenze icyo gihe. Igihugu cy'u Burundi cyashyigikiye igihugu cya Serbia ko intara y'iyo mpunzi kuri Serbia yitwa Kosovo. Serbia iguma yemeza ko ari intara yayo, mugabo ibindi bihugu byo ku isi byemeza ko ari igihugu cyikukiye. Ubundi bwashyigikiye Serbia ivuga ko Kosovo ari intara ya Serbia. Gutyo rero Serbia mu gihe ku isi ari ibihugu bike byemera ko Kosovo ari intara ya Serbia, ahubwo ari igihugu cyigenga kujya kwa Saraho kugira ngo bari bamwe ibihugu bimwe bimwe bivuga ko ari intara ya Maroc, abandi bakavuga ko ari igihugu cyigenga. Serbia imaze kubona Burundi buri mu bihugu bike cyane bishyigikiye ko intara ya Kosovo ahubwo atari igihugu ari intara ya Serbia. Serbia byari byoroheye, bica bituma Serbia mu gushimira Burundi ko bwashyigikiye Serbia mu nama mpuzamakungu ya ONU, ishishimira Burundi mu kubashyigikira mu kubabwira ati mwebwe mu Burundi mutuza muri injira mu gihugu cya Serbia kiri muri Balkan, kiri ku irembo rya expansion y'ibihugu y'ishyirahamwe rya Buraya ryari rigizwe n'ibihugu 27. Ati mutuza muri injira mu gihugu cya Serbia ata rupapuro rumwe bita viza risabwa kujya ko umuntu ava mu Burundi akajya mu Rwanda, akava mu Rwanda akagenda mu Uganda ata viza basabye. Rero byatangiye mu mwaka 2018. Aho rero mu 2018 niho abantu ba mbere batangiye kugenda mu gihugu cya Serbia. Bagisinya amasezerano ntibyashotse bimenyekana, hagenda umwe, babiri, batatu, n'abagenda hari abataca no ku kibuga cy'indege mu kiro ndadaye. Ariko kubera Serbia riri ku irembo ry'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya imwe bita Espace Schengen, uko iminsi ihera niko abantu batora amayeri, kuko urumva abantu binjira i Buraya cyane cyane iyo nzira ya Serbia bari bayimenyereye. Abarundi nubwo batari bayimenyereye mu mwaka w'2018, mu mwaka w'2019 n'abarundi batanguye kuyimenya, haba biza gukwiragirana kubera mwaka w'2021, kubera Burundi bwa mbere cyari igihugu kiri instable, hari ubukene, hariho umutekano kandi umeze neza.
Reka turaza kubigaruka ibitigiri byinshi by'abarundi munavuze ko mu ntango batari bazi iyo nzira. Ibitigiri bya mbere biboneka by'abatanguye gukoresha iyo nzira yo guca muri Serbia baje ku mugabane w'u Buraya ni cyane cyane uwe mwaka
byatanguye kugaragara mu mwaka w'2020. Ntibivuze ko guhera mu 2018 batagenda, mugabo agenda ari batera. Abantu rero bafiteyo bwa mbere baciye babwira bagenzi babo basanzwe ari mu Burundi ati bwa bundi riroroshye kuza mu i Buraya uciye muri Serbia ko ntibigusaba viza. Nagenda twibutse ko kubironke viza yo kuja muri Espace Schengen muri ibihugu dusanzwe tuzi ko twita Eldorado, Bufaransa, Bubiligi, Bwongereza, biragoye cyane kubironke viza. Rero abagiye bwa mbere iyo uhamagaye bene babati ni muje bwa bundi handi haramera, abantu benshi basabwa ati reka tuje kurobera nabujyaga ibintu bikifashe neza. Rero umurindi w'abantu watangiye kuboneka mu mwaka w'2020, abantu bamaze kumenya iyo nzira kuko bari bazi ati icyo ni kiraro kuva muri Serbia tujya muri Europe biroroshye niko abantu benshi bibaza benshi batatangura kujya muri Serbia imirambi na rimwe rero abantu bose reye kumuvuduka kuri hejuru cyane 2024 wo mu ntango birunyuka bituma no kuronka n'itike bica bituma n'abandi bantu baca bone gwa kugira babivyaza umusaruro baronka amafaranga batanguye bijya abantu bukababesha abandi bakoresheje igikenye rero guhera mu 2020 niho hatangiye kuza umunzo munini ya cyane w'abantu bajya mu bihugu bya Buraya bamwe benshi bashyizeyo baciye muri icyo gihugu cya Serbia.
Abo Barundi bagizwe na bande? Umuntu aravye imyaka aravye ibitsina n'intara baje ibice baje bavamwe mu Burundi?
Nitangaje nuko ngo abenshi n'abakiri bato bari kukagwira ku myaka 14 gushika ku myaka irenga 40 ariko ibiboneka nuko n'abantu babakuze b'abaseniori bagiyeyo. Hanyuma ikindi kigaragara nuko ari imiryango tutonce yagenda yose abana batoyi bakajana urumva. Hanyuma icyaje kugaragara mu ntango byari by'abantu bo mu gisagara cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega mu guhera umwaka wa 2021 abantu bose baturutse mu gihugu cyose abavuye mu ntara za Muramvya za Burundi bose barakashe iyo migendo bamwe bakagurishutwa abandi bakipoteka uranabibona na cyane cyane n'abo twagiye turahura bashe ku mugabane wa Buraya shyira abantu twatumenye b'ibisagara baza baraza bonyine. Hari n'abantu baje bwa mbere mu gisagara cya Bujumbura baje kurira indege baje kondora urupapuro rw'inzira no kurira indege urumva bari abantu abenshi bakiri bato umuntu yakora abamwendaje tuko turaharura ni imyaka iri hagati ya 20 na 29 ariko rero benshi rwarwaruka cyane cyane bari hagati y'imyaka nubwo hari ku myaka 14 n'imyaka 40 benshi nibo bagiyeyo kandi benshi nibo banabonekayo mugabo inyuma najyaga kubwira ko hari n'abaseniyo n'abandi bantu bakuze n'abantu bagiye bafite imiryango n'abandi bagiye bafite abana bato bari mu minsi y'imyaka 5 bafashe iyo ngendo ya Serbia.
Reka tuza ku mirongo ya telefone dusse Nshushu de Jong uranyumva?
Ndakumva neza.
Uhamagara he?
Ndi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
Ufite ikibazo waza umutumire cyangwa icyumvire ushikiriza?
Cyane navuga kuri ba Warundi bagenda mu Burayi banyuze muri Serbia ko nubwo ishyari urubyiruko cyane cyane rujyayo kuki Leta igashyiraho ingamba zo gushyiraho imirimo cyangwa ibikorwa ba rwiyemezamirimo ngo bakure nyine kugira ngo babone ako kazi bareke kushamarira kujya hanze kuko siko amahanga ahanda nta kiza cy'amahanga izo mbaraga bazisige bagume mu gihugu nyine ngo bakorere igihugu cyabo ngo gitere imbere kuko nta muntu uzava hanze aze yubake igihugu cyabo atari bo bakigiye mu ruhare cyane cyane saho gusa ni mu bindi bihugu bya Afurika ari igihe usanga abaturage cyane cyane nyine ngo bagiye mu bindi bihugu mu nzira zitemewe n'amategeko rero bikagira ingaruka cyane cyane kuko hari igihe usangamo bahuyemo n'insanga bapfuye kubera kwambuka inyanja cyangwa abandi bagiye kubakorera ibintu bibi cyane. Ndakeka ko Leta yashyiraho uburyo nyine urwo rubyiruko barukangurira
bagashyira imirimo bakajya bakora bakiteza imbere. Ndabashimiye, murakoze ku cyumviro cyanyu. Abemajese barenga icyo cyumviro cya De Jong mukivuga kwita
kujya kurobera si ibintu bibi cyane kuko si byaba mbere mu Burundi hari abantu bagiye kurobera mu Buganda bitima namba icyo gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bakomakomeza ariko baragiteza imbere hari abantu benshi bavuye hanze bazana ubumenyi bariko baragiteza imbere ibihugu bya Afrika do West hari abantu bitwa lembarie cyangwa le senegali do l'étrange bafite n'ubushinanganji bwabo bazana bakendekiza kujya kurubera kujya kurobekera yacu ahandi hantu ikindi gukiri ikibazo gusa ni uko byakorwa darakambesibite kandi ikintu kigira kabiri nagenda kubwiye ko ibihugu byacu biri instable ibyatuma abantu benshi bava ngaha ni ukutabona akazi ni umutekano muke ni kamwana wa mama ni uguturubikwa abo bantu benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukaba abanyamahanga ngaha two kuba tujya kurondera hanze tukaba abanyamahanga ahandi hantu muga tukarondera imiryango bagatanga n'akarorero abantu benshi bagiye mu mugabane wa Burayi no munsi abesheje imiryango ama Western Union ni benshi cyane batagira uko bangana benshi bakavuga muri iki gihugu kugira nk'akazi bisaba kuba uri mu mugambo ariko ubutegetsi reka tujye kurobera hari abantu benshi bari bafite impapuro z'umutingo ni ukuvuga ko benshi uretse muri urwo rwaro harimo abize n'abasiga bari bafite impapuro z'umutingo zihanitse hari abafite akazi muri banki nagira ndamwibutse ko muri ayo matohoza twagize bagize uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda hariho n'abanyarwanda bavuye mu gihugu cy'u Rwanda n'abakongomani baza kugura impapuro amapasiporo y'indundi bagura ku mafaranga arenga miliyoni kugira bace muri yo nzira
serivisi umuriyoni w'amafaranga y'amarundi
bashike mu kumugabane wa Burayi bariho no kuvuga ko ibihugu byacu n'ibihugu biri instable kumva habonetse
birimo umutekano muke
ahandi mu yindi bihugu
aka tubandanye ikiganiro Alain Majeste barenga mwavuze ko benshi bariko bahunga ubukene n'ubushomeri mu Burundi
abana b'abama kutaronka kazi na cyane cyane harimo n'abantu bari mu bya politiki bavuga ati ngaha d'autre chima politiki ntitumerewe neza arabari bafunzwe arabari bari mu bavuga ati turatotejwe reka tujye kurondera ubuzima hanze hakuwa mu munyamahanga iwawe tujya kurondera muhamanga cyane ko Burundi ishyirahamwe FMI guhera ryarasohoye icyegeranyo bavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cya mbere gikenye ku isi aho Burundi habayeho ku mwaka ku madolari munsi y'amahera 300 ubwoba bwa kazoza bwatuma abantu benshi bafata iyo nzira bakiheba
nashaka ndababaze none hari ibyo bibazo byose ubwo buryo babukura he bwo kuriha amafaranga ngana uko ko mwavuze ko ari amafaranga kugira abashike ku mugabane w'u Burayi atari amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitatu by'amadolari
ikibazo rero n'icyo nyine hari ukwita Fidel benshi bari cyuti abandi barabandi abandi barabagenzi abandi bantu nta muryango nk'ibujumbura wubura nk'abantu ibiri umwe yagiye yaciye muri iyo nzira abantu benshi bwiye abagende uretse hari abari bafite amikoro wanashima bari bafite n'ubutse bafashe amadeni ku kazi kugira abagende muri iyo nzira ya Serbia hagati ninagaruka nzoyayiha cyangwa ibyo ndi hariya hariyo abandi bantu imiryango yiyoganije baragurisha utwabo hari amapaseri yagurishijwe hari abantu bari bamaze kugura amapaseri barayagurisha kugira ngo muri Serbia hari imiryango yari ifite amaparcelle ziko mu byumba inzu bakemera bakayicamo ibice bakagurisha igice kugira barumbike abana babo kumbure muri kazoza bazoshira kubatu hanyo abantu ugaruka rwari rukiri ruto icyo gihe ababyeyi babo bemeye kugurisha igice cy'ibyo bari bafite kugira hariho n'abandi bantu basabye amadeni mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurandana bimwe bita ikirimba bagi bafite amadeni bavuga ati reka twe tuje kuronda kuko byanse ngaho hari n'abagenda gusaba amadeni ahandi hantu ati mpa amafaranga nje kudandaza kumbe agiye muri ubwo buryo hariyo n'abandi bantu bari baraziganije uburyo bwabo bari bafise utuntu basanzwe badandaza bemeye kutudandaza kugira bafate iyo ngendo hama bagasisishwa rumuri harajemo sindikundo vita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda batrafika abandi bantu bazanyemo ubuyeri n'urwenge ni kugomba kugurisha abigene n'abafashoni bakabemera izo mpapuro za murekandengane bakabemera ubuzi baciye muri Serbia bashaka muri Serbia abandi bakaba babakiriye bakagenda kubakoresha nk'abagurano mu bindi bihugu nka za Bosnia na za Rumaniya benshi bagurisha utwabo icyo umuntu yari afise n'icyo yikorako
Radio ya Amerika ko karirimbo katwibutsa ikiganiro mwumva buri munsi muri sanga hano kuri Radio ya Amerika kuva saa 10 gushika saa 11 masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ejo numunsi mpuzo makungu hari umukenyezi kwisi mugenzi wacu Diane ni naho turi kumwe atubwire ivyo yaduteguriye ku munsi wejo
Oriane ejo ku ijwi ya Amerika turifuza kwa fasoni bisanzura nta kintu kimwe tuzadufise tubabwira ni mwebwe muzaba mufise ico mutubwira mubayeho gute mukora iki ibaryuhera nibiki ibabaza mutima nibiki tuno gatwenga nicahe mu kibano uri mu ikambi ubuzima ubayeho ni bwa gute akantu umushinga nta wagukorera ukaryoherwa ni nka kaga ya
kwisanzura kabisa ndumva izo bari umunsi mukuru udasanzwe kwisanzura koko
ego tuzoreka abafaso ni bisanzwe ariko tubabwire turabizi ko dufite ingorane nyamukuru ntizo nk'abafaso tuvuze n'abafaso ni ejo mwabashinga nta yemwe mutureke gato twisanzure
bakenyezi bigeme muhamagare mwisanzure
ego ukafise umufaso ni waho duhamagara muhebere aga telefone tuzovugana ni mashuri yo kutangura kutungikira ubutumwa nkuko ari abandi batanguye kubikora ariyo bariko baratungikira ubutumwa kuri Facebook usaka jambo ushaka kubwira umukenyezi wawe kumutera intege turungikira ico cese ako gapoeme tukagusomere umwibutse kangahe ari uwagaciro ari mushiki wawe n'ukuri ejo mwisanga dushaka ko iba y'abafasoni izo riko ishikiza no mwigeme mw'abafasoni na bigeme turabahaye ikazi kugira ngo tuzobane na mutungikira ubutumwa bwanyu abari mu makambi abari mu bisagara bitandukanye twatangwe kuza turabwakira mushobora kwandika kuri radio yacu @gmail.com canke mugacisha kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu ubutumwa bwanyu turaza kubona nta kintu kimwe tuzoyaga ko tuzoyaga kuzima bukura banko umufasoni aho ubaye aho ukorera aho ugendera ivyo barimo byose isaha yose tuzoyihebera mu kwisanzura hagati yacu nakarimbo muzoshaka muzoka dusabe tuzokabaha kugira ngo tubafashe guhimbaza neza umunsi wahariwe kubahiriza agateka kanyu ni mwebwe mukubahiriza sibo baza kubafasha kukubahiriza
umukenyezi umwigeme aho uri hose ni wubahwe ejo rero uzohamagare wisanzura urakoze cyane Diane
urakoze Oriane
Arero ni uturangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye Nadia Tahaya mfashije mu buhinga bw'ivyuma ndafashije namwe mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane itangishaka mugira umugoroba mwiza